Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ikomeze kubagezaho ibiganiro byayo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Kuri mikrofoni Washington DC, muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Uyu ni umwanya twibanda ku makuru yerekeye u Burundi. Mbanje ariko kubaramutsa, mbahaye kandi ikaze kuri radio yanyu.
Ibintu byononekaye kuri runo rugomero rwacu byatumwe n'imvura yaguye nyinshi cyane mu maprovinsi ya Murambya na Mwaro na Kayanza.
Uwo ni Bwana Innocent Irambona, ashinzwe gutanga umuriro w'amashanyarazi muri Residezo, avuga ku rugomero rwaraye rusenyutse. Iyi nkuru turaza kuyigarukaho ku buryo burambuye mu kanya, hamwe n'izindi twabateguriye zirimo ikigo cy'ubuvuzi cyafunguwe ku bitaro byitiriwe Umwami Karede bivura abantu bafite ibibazo byo mu mitsi no mu ngingo abavunitse, ibyo bita kinesiterapi. Izo nkuru rero turazigarukaho mu kanya. Ni Radio Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Nongere mbahe ikaze. Urugomero rw'amashanyarazi rwubatse ku ruzi rwa Ruvyironza mu ntara ya Gitega rwatwawe n'umwuzure watewe n'imvura nyinshi imaze iminsi igwa. Iyo mvura yangije ibintu bitandukanye, yatwaye n'ibisenge by'amazu, amashuri n'insengero, yatwaye kandi n'imirima. Ni inkuru mugezwaho n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika, Fidel D'Antoine Nsabimana.
Ugo rugomero rw'umuyagankuba rwubatswe ku ruzi Ruvyironza ku ruhande rwa komine Bugenda n'iri mu ntara ya Gitega rwatangiye gukora mu mwaka w'1978, akaba ari bwo bwa mbere ruhuye n'ibibazo by'umwuzure kuva rutangiye gukora. Mu ntango batararuhuza n'izindi ngomero mu gutanga umuyagankuba mu gihugu, rwakiriza amatari ntara za Gitega, Karuzi na Ruigi. Innocent Irambona ajejwe igisata cyo gukwiragiza umuyagankuba mu ishyirahamwe rijeje gutanga amazi n'umuyagankuba mu Burundi, Regidezo, aratubwira ibyononekaye.
Ibintu byononekaye kuri runo rugomero rwacu byatumwe n'imvura yaguye nyinshi cyane mu maprovinsi ya Murambya na Mwaro na Kayanza. Ibyononekaye ngahe iwacu mwabibonye, ibyuma byacu byaratewe n'amazi bica bituma centrale ihagarara. Ibyuma twovuga hari ibyuma bita mu Gifaransa, hariho turbine ubiri mu mazi, hariho icyo bita alternateur rero kukwera gifite ibitsinga, ubu amazi yarinjiye mu nsinga bica bituma abatekinisiye baracu umuyagankuba kugira ngo ntihabe amadega menshi cyane.
Innocent Irambona aratubwira n'inkurikizi ziyononekara ry'ugo rugomero.
Birafise inkurikizi ikomeye cyane kukubera iyi santrale yafasha bikomeye cyane, kuko iyi santrale yatanga megawati 200. Icyo rero bica bituma yuko ubu hacaba ingorane zikomeye cyane, kuko iyi megawati iti emegadesa twahora turongaga kuri santrale ubu nizikihari. Iyindi ngorane ishobora kuzoba tuzogerageza kuri duke twari dufise tubandanye dutanga, kukwera murazi yuko igihugu cyacu gifise ingorane ku bijyanye n'umuyagankuba.
Ivyononywe n'imvura yaguye muri iyi nzu yarayirangiye si ubwo rugomero gusa, kuko mu makomine ya Itaba na komine Makebuko zose zo mu ntara ya Gitega imirima n'amazu vyarononywe n'imvura. Nk'uko bimenyeshwa na Adolf Shimira Umuremyi, musitaneri wa komine Itaba, imisozi yahuye n'ingorane kurusha iyindi muri iyo komine arongoye ni Gihamagara, Ruganza, Kibogoye, Buhunda na Mugomera. Ahagurutse inzu zirenga 56, amashuri y'intanga 5 hamwe n'amashengero 3 yaraguruwe n'umuyaga w'igihusi wari muri iyo mvura. Ku bijyanye n'imirima, musitaneri Shimira Umuremyi avuga ko amahegitari hagati ya 40 na 50 yononekaye cyane. Ibitegwa vyahaboneye akaba ari ibitoki, ibigori n'imyumbati vyakubiswe n'uburwayi waherekeje iyo mvura y'igihusi. Muri komine ya Makebuko, imitumba yahuye n'amakuba y'imvura gusumba iyindi ni Rwanda na Ntita, nk'uko bimenyeshwa na bamwe mu batowe kuri iyo mitumba. Kapitolina Simbavimbere, umukuru w'umutumba wa Rwanda, amenyesha ko isengero katolika y'i Makebuko ryagurutse co kimwe n'ishuri shingiro riri ku mugwa mukuru wa komine Makebuko. Kapitolina Simbavimbere abandanya amenyesha ko imirima y'imiceri yari mu mwonga wa Mavuvu yatewe n'imyuzure bigatuma imiceri abarimyi bari bahejeje kubadika itwagwa n'amazi. Abari bakirindire kubadika ingemwe z'umuceri nabo ntibabaye bagishobora kubadika, kuko amazi aca barengera nabo ubwabo. bamwe mu barimyi bavuganye n'ijwi rya Amerika bavuga ko ubwana bwafutse umunwa kuko igihe cyo kubadika umuceri giherana na kuno kwezi kwa mbere. Abo barimyi bavuga ko mu gihe botera umuceri mu kwa kabiri imvura ishobora gucika kare mu gihe igitegwa cy'umuceri gikenera amazi menshi. Adolphe Shimira umuremyi asaba ushikiranganje bwo gufatana mu nda n'abandi bagira neza bose babishoboye kugarukira ku banyagihugu bahuye n'iyo mvura y'igihuhusi ivanze n'urubura kuko basigari bantu nikora. Mustaneri Shimira umuremyi avuga ko nibitoki vyahora bigoboka barimyi vyahutaje ubikaba bijyamye hasi. Ifashanyo asaba ko zokwihutirwa n'amabati n'imisumari kugira basanurire abamazu yagurutse n'imbuto ku barimyi bahuye n'ivyago vy'imvura. Igitega Fidel d'Antoine Sabimana ku bw'ijwi rya Amerika.
Fidel d'Antoine ndagushimiye cyane kuri iyi nkuru. Turacyari mu Burundi ku bitaro byitiriwe umwami Khaled byo mu Kamenge haherutse gufungurwa ikigo cy'intangarugero kivura abarwayi indwara z'imitsi n'abavunitse mu ngingo. Ikigo bita Centre de référence de kinésithérapie et de réadaptation médicale. Icyo kigo rero kizatuma abantu bajyaga bajya kwivuza mu bindi bihugu bashobora kuvurirwa mu Burundi ku giciro gito. Abayoboye icyo kigo bemeza ko gifite abahanga n'ubushobozi byo mu rwego mpuzamahanga. Ni inkuru ya Eloge Willy Kaneza.
Ubu ni ubwogero bwo kwa muganga buratandukanye n'ubundi bwogero kuko murabona harimo ivyuma hagati. Ubu rero budufasha
turi mu kigo cyo kugorora no kuvuragwa indwara zo mu mitsi, amakonyero yo mu ngingo n'ibindi. Umwe mu bahinga bakorera muri ico kigo ariko atwereka uko urugomero rw'ubwogero rwo kwa muganga piscine mu Gifaransa rukora. Ico kigo cyakira abantu bafite ubumuga butandukanye buterwa n'imvo nyinshi nyene nk'uko tubibwirwa na muganga Alexis Sinza Karaye arongoye ico kigo cy'akarorero mu Burundi kiri ku bitaro byitiriwe umuganwa Khaled byo mu Kamenge.
Bene bibiko bivura abantu bafite indwara zose zishobora gutera ubumuga, ni ukuvuga nk'abajya abantu bagwaye imitsi bafirwa nka za hypertension cyangwa nka za diabete ugasanga babaye paralize baranyunyutse amaguru n'amaboko. Abo bapfurwa ngaha canke bajya bahuye n'amasanganya bakavunika babazwa canke bavuka ukundi kuntu canke bajya abantu bafite indwara zo guhema ibyo bita amapleurezi canke bajya usanga bugaye mu guhema bigorana kubera hari ibintu bizibiye canke abajya abakenyezi bibarutse ugasanga byagize ingaruka mbi z'ubwoko bwinshi. Mbere n'utagize ingaruka mbi ku bisanzwe umukenyezi wese yibarutse yateza kuza ngaha mu kigo tugasuzuma yuko umubiri we umeze neza bikenewe tukamuvura. Bajya abantu bose usanga bagwaye indwara zo mu mugongo canke mu makonyera n'ibindi bindi byinshi, abajya abana bavutse bafise nk'amaguru n'amaboko anyunyutse canke baracerewe kujya umwana atambuka yicaragira ikintu kiniki.
Dr. Sinza Karaye yemeza kandi ko ico kigo gifise ubuhinga abakozi n'inyubako byemewe ku rwego mpuzamakungu.
Iki kigo cubatswe n'ishirahamwe bita APEFE ry'Ububirigi cyo cafashije kugira cubakwe. Ico kigo nticatanze amahera gusa, caratanze na bijya bita amaplan ingene centre iteza kuba imeze, ibikoresho biri ndani biteza kuba birimeze. Ivyo byose babigize bisunze yindi centre yo mu Bubiligi i Bruxelles. Amaplan ibikoresho birimo bikurikije uko bimeze. Novuga rero yuko iyi centre kwigira enorme ibisabwa kwisi centre igezweho muri imyaka tugeze. Si ibikoresho gusasha nk'amazu n'abakozi, abakozi dukoresha n'aba kinesitherapeute professionnel bafise nivo iri reconnu niveau international ku isi yose.
Tumubajije nimba barundi n'abanyamahanga bafise ubumuga buvurirwa kuri ico kigo bitayikenewe ko baje kwivuza mu mahanga. Muganga Sinza Karaye yatwishuye ibi bikurikira.
Umuntu yo bifata arabiye kuri bya kinesitherapie umuntu ashobora kuja hanze kubera akeneye kubagwa adashobora kubagina canke akeneye uwundi muti no badashobora gutanga, ariko kuvyereka kinesitherapie terapi ntacu umuntu yoja kurondera hanze. Ibyo dufise birakwiye.
Ibi biremezwa n'umwe mu bagwayi twasanze ariko aragororwa muri ico kigo.
Igihe twaza ngaha hanye bwa mbere twaratemba, nge natanze ndafate mu maguru mu mavi naratemba, ariko ubu vrema ndashaka guhaguruka fasho ukira canke afata umuntu ubu biriko biraza.
Mbega ntibigeze byumvira kuja hanze canke?
Ego naravyumviriye mugabo bace bandangira aha nasanze vraiment atambesha.
Uravye ivyo ari kuronka hanze namba hari nk'abakubwiye ivyo hanze bona ari kuri kurakororonka hano muri centre?
Ego ash nokuri ndi vraiment ngaha ndabironka kuko sinyitemba kuko natemba bwa mbere ndahaguruka fashe ikintu neza nkumva ko mfise ingufu ndashobora gufata n'imodoka nkicara neza. nuko muri ibyo bihugu bindi ntazi ngene byari kugenda mugaho mbono mengo ngara no ngaha naco barusha yego biriko ni sawa kumisi nahamaze nanzi ko nzohateba ariko mugaho mbono mengo imisi ndahamaze ni mike cyane mbona ariko biriko biraza
Ikigo cyo kuvura no kugorora abagwayi ingwara z'imitsi amakonyero yo mu ngingo n'ibindi cubatswe ku mfashanyo y'igihugu c'ububirigi Icho kigo cy'akarorero mu gihugu gifite ubushobozi bwo kwakira ku munsi abantu bari hagati ijana mirongo ibiri n'ijana mirongo itanu bivuza bataha muri kazoza Icho kigo gitegekanya no kwakira abagwayi bivuza barara mu bitaro mu nteguro y'inyubakwa ikoreramwo nuko ishobora kubigorofa irimo inzu zitatu zigerekeranye zikazokwakira abagwayi benshi kurusha harimwo n'abazoba bagenewe kwivuza barara mu bitaro ubu umugwaje kwivuza ari amafaranga ibihumbi cumi by'amarundi Ariko igiciro nyezina kizoshingwa n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwumvikanye n'ishirahamwe rijerwe gutunganya ico kigo ubwo bushikiranganje bwemeza ko ibiciro bitazoba bivunye na gato Eroje burika neza Bujumbura ijwi rya Amerika
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi ni Kinyarwanda irushanwa rya Shane rihuza amakipe y'ibihugu bya Afrika ku bakinnyi bakenera imbere mu makipe y'ibihugu byabo rirakomeje mu Rwanda mu itsinda C Niger na Tunisia birakina naho Guinea na Nigeria nabyo bikenire irubavu bagenzi bacu Desire Hatungimana na Jean Claude Munyandinda bakurikiye iyo mikino duhere kuri Jean Claude umukino hagati ya Guinea na Nigeria wagenze ute aho ngaho irubavu
urakoze Eugenia uyu mukino rero wahuzaga ni Nigeria na Guinea umaze kurangira mu kanya ukaburangira ikipe ya Nigeria isezerewe kuko ikinzwe n'ikipe ya Guinea itego kimwe ku busa itego kimwe cyari gihagije kugira ngo Guinea yuzuze amanota yayo atanu ku icyenda bityo Nigeria igumana amanota ane bivuze ngo Nigeria irangije itarenze amajonjora iratashye itake mu rwego rw'amatsinda bivuze ko ari ibintu babaje ku ikipe nk'iyi isanzwe ari ikigugu mu gihe yasabwaga nibura kunganya ngo yakwikomereza
ubwo rero nta kindi gisigaye nyine baratashye hanyuma nta kintu kizakurikiraho
kubera ko ubu ngubu wenda uhuze ko mukanyiza guhamagara Bizira akakubwira neza ko umupira bere kuri Tanzania Nyamirambo warangiye ariko cyo nakubwira nduko tubirangije ari ya mbere Guinea kubera gutsinda gihite ku kimwe kubusa cyonyine iraye ku mwanya wa kabiri ari nawo utumye uzamuka kazamukana na Tunisia hanyuma Nigeria na Nigeria kuko aya makipe amazina yayo ajya kwitiranwa yombi mu gitondo arazinduka afata ibyangushye cyangwa se arafata imizi byayo asubire mu bihugu byayo ni ukuvuga ngo muri kimwe cya kane kirangiza ni Tunisia na Guinea
Jean Claude ni byiza burakoze turacyarimo gushakisha mugenzi wacu nyine Desire Hatungimana nayo ngo atubwire ubwo ni ukuvuga ko Tunisia yo irakomeje nyine nta gushidikanya izakomeza mu kindi cyiciro
uko bimeze mu kintu turabona Desire nyine amakuru yo ku mupira urangiye none yafite kuko ikipe ya Tunisia yanyagiye ikipe ya Niger ibitego bitanu byose ku busa umupira wabereye kuri Stade Jean Nyamirambo bivuze ko Tunisia izamutse kuko mu Gifaransa bakunda kubyita tete hote kuko itsinze ibitego byinshi cyane kandi bigaragara ko uko ugenda ikintu mikino ari kugenda izamura ingufu yerekana ko ikomeye n'ikipe gihanganye muri Afurika Tunisia rero itsinze ikipe ya Niger ibitego bitanu byose kuri kimwe bitanu ku busa mu bubabare hanyuma Tunisia ikabiranyije ifite atanu ku icyenda ryo ya mbere izigamye n'ibitego bitanu Guinea ikaba ari ya kabiri n'amanota atanu nayo iziga mu gitego kimwe Nigeria ni ya gatatu n'amanota ane iziga mu bitego bibiri naho Niger irakubitwe kuko itaki ifite inota rimwe ku icyenda n'umwe n'ibitego umunani byose bivuze ngo Tunisia izahura muri kimwe cya kane kirangiza ku itariki mirongo itatu n'imwe muri uku kwezi ikazahura n'ikipe izarangiza hariya kabiri mu itsinda rya kane rizakina ejo kuwa gatatu imikino ya nyuma hanyuma Guinea ikazategereza ejo kugira ngo ikipe irangije mu itsinda rya kane ariya mbere kugira ngo bazabone uko bazahura nyine muri kimwe cya kane kirangiza iteganyijwe ku itariki mirongo itatu n'imwe y'uko rya mbere hazaba ari kuri iki cyumweru
urakoze Jean Claude Munyandinda kuri ayo makuru Desire turamubonye kuri telefone nawe Desire wakurikiye ibyo Jean Claude atubwiye hari icyo wakongeraho kuri uwo mukino wahuje iyo kipe ya Niger na Tunisia kuri stade ya Kigali
icyo nakongera ko ejo ni uko byabonetse yuko umugwi wa Tunisia wasumbije cyane rwose umugwi wa Niger ariko rero byagiye kugaragara cyane cyane aho hari umukinnyi ku mota mirongo ine n'icyenda ntuye ikarata isukura icyo gihe rero yamaze kongera ikarata isukura arasigaye adakwiyeho byaciye ibindi bindi kuko Nigeria kuko Tunisia cyisumbuye Niger bino bikomeye cyane rwose icyo kigira itsinda bitatu mu mota itarenga itanu murumva yuko rero Tunisia yironkeye kuko urukino rworoshye uno munsi rwatumye mbere icyo ifata ikibanza cyiza cyane mu matsinda hanyuma bikaboneka ko Niger nk'uko barahaje kwivuga mu kiganiro bahaye abanyamakuru bavuze yuko ngo ari ekipe ikiri ntoya ngo ni umugwi muto cyane gusa abana bakiri bato ngo bajye kwiga kandi ibyo baronse bizabafasha nayo kuvuga ko bari baje guhondera insinzi ngo bari bibeye cyane barabye mu budafishe.
Urakoze cyane Desire Hatungimana, ubwo ayo makuru turaza kumaraza kuyaduha ku buryo burambuye mu kanya. Ndabashimiye cyane. Ubu noneho n'umwanya w'ikiganiro Ntorere Kazoza.
Ntorere Kazoza.
Jerome Niyonzima ndabaramukije, nongera ndabaha ikaze muri kino gice cya kabiri cy'urukurikirane rw'ibiganiro twahariye uruhara rw'imigambwe itavuga rumwe na leta mu bijyanye no gutsimbataza amahoro n'umutekano. Abatumire ni babandi nyene babiri, Honorable Augustin Nzojibwami arongoye umugambwe Sangwe Pade, hamwe na Tatien Sibomana ari mu mugambwe Iprona ishami rihurikiye mu mizero y'abarundi.
Mugitegurirwa na Studio Ijambo.
Mushinga ntaye Sibomana, uno munsi wubwira gukebura ubutegetsi wo bukebura mu bintu bikuru bikuru ibi
no kwivuga ngacuka mugabo reka tuvuge ibikuru bikuru uko sinoja mu migambi y'ubutunzi, migambi y'imibano n'ibindi. Ivyo umuntu atasinzira atarara ntibuca nta mwanya afise wo kwiyumvira ivyo. Icyambere rero nosaba nuko abarundi bararushe ubu bwicanyi buhagarare bukwi na bukwi. Ubwicanyi buhagarare. Icyo ndagisimitse ko kuko aha uravye ugaruka n'abandi bantu bari ko barapfa muri ibi. Hamuhengera umwana avuye kwisumamo avuye gukamera abantu bari kuri mariage agasaba imbabazi abantu bambaye impuzu z'igipolisi n'imabara abapolisi n'imabara abandi bakamurasa amaso mu yandi gutya. Ibyo bintu bidahagaze.
Uvuga uti ubwicanyi buhagarare, niho nibuhagarikwe nande?
Nico nagira ngo
ubugira atamenyekana.
Nico nagira ngo barire. Hariho ubutegetsi. Tubwemera tutabwemera buzobazwa bibiri ko biraho. Kuko hariho leta. Iye ibarega ritabarega. Niko bimeze. Hariho inzego zitwa ko zijeje umutekano. Ziriho. Ibi ziriko zirakora bizobazwa bo. Nibo mbere nokebura gusumba nabo mu mugambo wo buri ku butegetsi. Kuko ibi Nzori wame yavuze ati gutohoza ibyo ndabishyigikiye cyane. Bazotohoza baraba abantu umukomanda azoba yari muri iyo secteur azobibazwa. Aba batanguye kuza barafatirwa ibihano wibaza kubiva he? Nayo maraporo ibi rero ntibizuhagarara. Nicyo gituma abo bantu savye nshimitse amaraso y'abana b'igihugu ariko araseseka byarenze haniro. Icya kabiri nuko ibi byose byafise aho byavuye. Ubutegetsi bwemere bwicarane n'abandi banyapolitiki n'abandi barundi kugira ngo iriho nyangwa ry'amategeko, iriho nyangwa ry'amasezerano y'Arusha ariyo yasubiye gutuma abarundi bicwa mbunyamaswa ibyo tutari bwabone. Bicarane bavugane ingene igihugu cyosubira ku nzira y'amategeko, cyosubira kubahiriza amasezerano y'Arusha, cyosubira ku nzira ya demokarasi. Ibyo bitabaye ibiganiro nivyo bintu byihutikwa agateka kazina muntu bica bijana. Urumva maze kwica umuntu ugaca umutwe ukabagwa gukuramo umutima ugaciye himba byirondoka nta wakivuga agateka kazina muntu. Ivyo rero nivyo byihutikwa ibindi by'imigambi amatungo ya leta yibwa n'ibindi tuzoronka umwanya wo kubivuga mugabo abantu baryama bagasinzira. Wewe uzi ko utarara cyangwa usohotse mugabo udataha ejo uzorondera uwawe ukavuza mu bamutoye mu byimba mu ruvubu ya Karuzi bari bamufatiye aho iwabo w'abantu. We wumva woja mu migambi y'iterambere ry'igihugu bigenze
ariko ari ikintu Honorable Nzojibwami yavuze ati byitohoza ntibibitohoza rimara igihe kirekire nawe mukavuga ko mubihurira koko ho bitohoza kugira uwo bikoze amenyekane
cyane
mu gihe ubikoze ataramenyekana huko gwiki
byohagarara amatohoza nayo narashoboka mugabe idahagaze nta matohoza ashoboka. Uko abari kubigira nibo abari gutohoza bamwe nibo bagirizwa ivyo amatohoza mva makungu dusaba leta iki idadaza ngo nta nzira ikurasha mu Burundi. Cyo gituma nkubwira nti leta itemeye kubona ko biteye isoni ko abantu bicwa bunyamaswa nkuko bamaze iminsi bapfa biracagoye. nico gituma aba bavuga ngo abantu baratinda bagafata ibigwanisho rega rega ibi byose byo kudadaza nivyo bizotuma barundi dusubira mu ntambara uko uravye abantu bariko barapfa n'ingene bapfa hari inzego zijeje umutekano abantu bazokwita twe nico gituma mu mugambwe dusemerera tuti nyabona nyabona tuje hamwe tuvugana ibi bintu abarundi bareke kubandanya bicwa bunyamaswa nkuko bapfa
muri honorable nzo kibwami ninde zohagarika ubwikanyi buriko buraba
ubwa mbere nagira ngaruke ku mwezi yabereye arusha bakaganira hanyuma bamwe bakamagwana mbwa bikaruhira guhera hajya rero arusha n'ubu ntibisa na gato igihe twaje arusha hariho intwaro yatowe n'abanyagihugu habaye abantu baragumuka barafata ubutegetsi barica abatowe batwabugarirako twanegosiya rero kugira ngo basubize ubutegetsi abanyagihugu ubu naho hariho intwatwe n'abanyagihugu hariho abantu bagomba kuyisenyura babanje kunyika abatowe kugira ngo abo batatowe baribo batwara urumva rero ni kintu bita komba afro renverse ntibisa nabigaje arusha
nigihushane
nigihushane nico gituma nk'abambere bazubazwa ibi bintu by'ubwicanyi arabahera mu gitondo gushaka kumugoro bavuga ibinyoma ku maradi ya mwama bavuga yuko amasezerano ya arusha yoba yarahonyanzwe bavuga ko bwirizwa shingiro ryoba ryarahonyanzwe bakabyandika bakabisigura bagaca bavuga bati agateka rero kabo bana baba jeune ni mugende mwugare amakartier mutera amagrenade abapolisi
ariko hari uvuga ivyo
mbanze ndi kubivuga barabyandika bakabisinya agateka kanyu nuko ejo muzogenda isaha zinaka none sivyo bavuga imisi yose gushika naho bajejwe atakazi na muntu bavuga ati agateka kanyu ni vya bindi abo bana bakagira ngo bariko barakorera agateka kabo kandi ari kinyoma cambaye ubusa amasezerano yi arusha barazi neza bazogende bicare bagira ikintu bita examen de conscience nta amasezerano yarusha yigize arengwa muri iki gihugu ntahabwirizwa shingiro yigize riringwa muri iki gihugu mugabe cabaye abantu barapfa barapfuye abo rero bapfuye bazira ubusa bapfuye bazira ubusa nta amasezerano yarenzwe nta bwirizwa shingiro ryarenzwe
ninde yohagarika ubwikanyi buri ko burahitana abarundi no munsi
icambere nuko bokwemera tukicerana mu biganire mugabo bataza kubesha bakerekana ahantu amasano yose yarenzwe cyangwa ibyo shingiro ryarenzwe mwe bwizo shingiro ho baravuga bati habaye impari nkizi ziriho ca mugenda mubaze sentare ibwe irabe bwizo shingiro ibyo biranditse ne sentare ntibayibajije ikishuriti nta bwizo shingiro ryarenzwe
ariko honorable kebura uno munsi ubwikanyi bikuburaba kugira buhagarare hakogwa iki gikogwe nande
abarungi kabo bantu kwita ariko muri urazi gufata ibibondo atari basirikare ukabita mu makambi wimvira ko bovaye gute none
ubone wo bitaga
mu basoda mu makambi bari forme ukabarungi kayo uni mugende bovaye gute nimuhagarike guhenda abantu nimuhagarike ikinyoma nimube onete
kubibwira tasiano
n'ese wandi ko ndarabe ubuga niwe ndiye atamenya ababwira abo beza kunywana ku mugoro
w'abantu
nimuvuge ukuri muti hajya twagombe byicaro twagomba kwankiriza demokrasi mugabo nta amasezerano yarusha yarenzwe nta nibwirizwa shingiro ryare ije yabaye byarabaye hanyuma musabe ikigongo hanyuma murabe kudaca
bihagara kuri iyo meze siko bose bameze riga
gerageza na gatuwe mu mikono
hakogwa iki gikogwe nande
navuze ubwa mbere bwemegwa butemegwa ubutegetsi biriko birakogwa murabibazwa ibyo namategeko y'iwacu namvamakungu namuza makungu niyo ntibesha pa niko bimeze abandi babo bazwa nabivutse iyo hageze amatohoza amatiere penal responsable umwe wese abazwa icyo yakoze
kugiti ciwe
nababwiye uri gipolisi cyangwa igisada gikora hariho bajezwa karere kanaka hariho ababa bariko baropera muri iyo commune
abakorera
muri ako karere ibihabera utegeza gutanga raporo none izo raporo ziratangwa zishikirizwa nde iko niko bitegeza kugenda niba ntidutande ku imyiko mucanke tugira do la philosophie kuri icyo biretse ko uno munsi kubera ubutegetsi butabishaka bizobicu kandi abo bariko barabikora no munsi ntibarara bimutse mu Burundi icyo canke yigeje bizobagaruka ko bazobyishura kuko ibintu biri ko birahugwa muri igihugu ntibizokwijyana mu mategeko acanditswe uko ari ubu kandi nejo ntazohinduka bazoyahindura mu bindi bihugu bayahindura kugira barabe ko ubuzima bw'umuntu bwo kubahirizwa gusumba ntibazosubira inyuma
turarangije
cyo gituma rero abo butegetsi buriho buvyumve buvyumvirize buba bwemewe butemegwa buba bwisunze amasezerano y'arusha canke utayisunze ibikiho birakogwa bizobibazwa hanyuma abapolisi n'abandi bari muri ibi bikogwa bazobibazwa nabo nyine ku giti cyabo
mu gusozera umwizerunga niki ko ejo canke hirya y'ejo akamo k'abatavuga rumwe na leta kazogira uruhara mu gutsimbataza amahoro mu Burundi
akizero umwizero si munini cyane mugabo nkuko jewe nabivuze mu minsi heze cende ndatungo nonzwe no kwizera kuko abarundi bose sabana babi ntibakeneye ko bene wabo babagwa nk'intungwa hanyuma makungu nayo nyine adufasha ariko arabibona numvirije no munsi kuri RFI umufasoni yarongitswe na UNESCO yagwanije cyane abanazi numvirije raporo yatanzwe muri urwego rukuru rw'umutekano rwa ONU buca baza kuraba ibiriko biraba kuva itariki 2022 z'ukwezi ivyo vyose n'ibintu manizera mugabo ahandi naho nkagaruka uko yaba impanuro abategetsi bo ku isi abarundi bahurikiye mu migwi itandukanye yaba impanuro batanze zari zifise aho zishikira ntituba dushitsa
umwizerunga niki honorable Augustin Nzojibwami yuko akamo k'abatavuga rumwe na leta gashobora gukira ico gahinduye mu bijanye n'amahoro mutekano
imbere yo kuvuga umwizero nagira jewe mpumurize abatwara mpumurize inzego
ndewe ni ubahumurize nagira ni ubahumurize
umurize abari ku kivi
agihejeje yas
abantu bagomba kubaga umutima ngo bazobibazwa ngo hazwe ngo bitwe bitebuke ngo nabanazi ngo niki iyo ni strategy d'attention perpetuelle no kuvuga bame umutima uhagaze ngo ngakora nkagira ico mvuze bimwe yavuga sibo mana tasi bihava bishikira aho ndabahumurije tuzogira komba kora ko avuga tuvuga ibinyoma tubisambuza ukuri kuko nta nahamwe ikibi ikinyoma cigeze
ikiki umwizero ngani iki ko akama k'abatavuga rumwe na leta kagiye kuzogira uruhara mu gutsimbataza amahoro mu Burundi
umwizero uriho kuko abatavuga twe tuvuga rumwe na leta mugabo tukavuga tugomba ineza y'igihugu inzego zatubona abanya gihugu hamwe n'abanyagihugu bose bazora bate bijye none urya muntu avuga nivyo sivyo tubishire mu ngiro cyane tubishire mu ngiro
umwizero ni wose
no umwizero uriho ibintu bizotera imbere
reka ndagukengurukire honorable Augustin Nzojibwami nibutsa ko urongoye umugambwe sangwe padere uvuga yuko uri mu migambwe ikebura leta
ego murakoze no hanyuma muronse umwanya murazonda
ndagushimiye nshimiye kandi Tatien Sibomana yahano ku izina ry'umugambwe iprona ishamiri ri mu mizero y'abarundi wakoze kwitaba kino biganiro
murakoze ariko nagirange bure Nzojibwami imyaka n'amashuri afise ntazaza aravuga ko atashika no mu gatandatu uko baca batwenga abadutwara bose n'ibize padere yaravuze
icyo rero cyari ikiganiro ntorere kazoza mwakoze mwese kudutega amatwi haniho ibiganiro byo kuri isaha bihumurije ndabashimiye mwese kuri mikro hari Eugenia Mukankusi ku buhaga bw'ibyuma yari Innocent Kimenyi afatanije na injeniyeri Zenaba.